Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Mwiyo mwese bakunzi wa radio Inzamba gateka kawe sa mwikazi wa makuru ya nyukuru yu wa gata tunige nekezo jambele ruhuma umakani yu na minangu ya gata tu ahe makuru tuwa teguri ya gizwa ningi ngunguru nguruzi kulikira umugambwe sende David Dede nako utagira ngo bikunze ugume ku butegetsi byashikirijwe na Karina Tatakian umushakashatsi mwishira hamwe riharanira gateka ka muntu IDHB aho yararamutse ashikiriza icegeranyo cyo shira hamwe cyo mu mwaka wa 2022 umushakashatsi akabona ko ukutihanganirana no kudakora neza ku butungane ari bimwe mu bibazo bihanze leta ya Evariste Ndayishimiye. Abasirikare 70 barishwe 10 barakomereka mu ntambara zabereye mu ntara ya Kivu mu gihugu cha Congo. Abasirikare bagenzi babo bakaba basaba ko boroswa indege zo kuja barazana indembe twabateguriye muri ano makuru. Bamaze iminsi itatu atamaze bafise abona abanyagihugu bo mu makartie ane mu gisagara cha Kayanza basaba ishirahamwe Regideso gutora umuti w'ico kibazo batarafatwa n'indwara zitewe n'isuku urike mukanya n'inkuru imwe ukwayo.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho, umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Tashye kubaha amwiriwe dutangurana no makuru kuyavugwa mu gisirikare abasirikare b'u Burundi barenga 200 ariwe basize ubuzima mu ntambara zabaye mu ndwi iheze mu ntara ya Kivu yo mu manuko mu Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Abarenga 10 barakomeretse nk'uko amakuru ava mu gisirikare amenyesha, bamwe muri bo bakaba bashikanywe mu ikambi ya DC ya Passive Guantanamo mu joro ryo wa Mungu ushira uwa mbere. Abasirikare baje kuzana abapfuye n'abakomeretse bagasaba leta ko yo koresha indege kuko ngo bagire ibibazo byinshi mu nzira idonido na Bonfils Niyongere.
Amakuru atangwa n'abasirikare avuga ko abasirikare bapfuye n'abakomeretse bashikanywe mu gisagara cha Uvira ahaba hari imodokari zibategereye ngo zibajane mu gisagara cha Bujumbura isaha 10:30 zo ku munsi wa mbere. Ayo makuru nyene akavuga ko abasirikare basize ubuzima mu ntambara zabaye kuva ku munsi wa kabiri w'indwi iheze ari abarenga 20 abandi barenga 10 nabo bakaba barakomeretse. Abasirikare bavuga ko benshi barwa mu mitego n'ibitero baba ariko gerageza kugaba kubarwanyi bavuga ko arabo muhari FNL wa Ruyizinza bampema. Izo ntambara zikaba zabereye mu bice bya Mwenga na Ombi na Itombwe mu ntara ya Kivu yo mu Bumanuko. Mu basirikare barenga 20 baguye muri izo ntambara harimo intwazangabo y'ipete rya Capitaine Berarmenzi Sabira yaheruka gutahuka mu Burundi avuye mu gihugu cya Somalia. Abasirikare bari mu gihugu cya Congo bakavuga ko bakorera ahantu hagoye kandi ko nibifungurwa bitaborohera kubashikira. Abasirikare bagiye gutora bakomeretse no gutahukana ibiziga by'abahasize ubuzima bavuga ko batoroherwa kandi ko bagenda urugendo rurerure n'amaguru iminsi ishika itatu. Abasirikare bavuga ko muri urwo rugendo batoroherwa umumwe wese ngo atekeregwa ibitumbura 12 biherekezwa n'amagarama 500 y'isukari bashobora gushira mu mazi bakanywa canke bakarigata kugira bagarukane ingufu. Ibyo bitumbura 12 ngo biteza kubamaza iminsi itatu. Abasirikare basaba ko igisirikare cy'u Burundi cyotegura indege ija gutahukana aba bakomeretse n'abasize ubuzima muri izo ntambara kuko kumara iminsi itatu genda n'amaguru ureruye abakomeretse biheza bigatuma n'aba bakomeretse bashobora gutsinzikara canke bagasandabira mu nzira. Imodokari zari zajanywe Uvira gutegera abasirikare bari bagiye gutora biziga n'abakomeretse zari imodokari zakuwe mu batayo 121 ibatayo y'amajana 221 n'ibatayo y'amajana 421 izo zikaba zarungitswe mu gihugu cha Congo zivuye imabayi mu ntara ya Cibitoke. Abo basirikare bakavuga ko zari zije kongereza izavuye muri brigade 110 hamwe no mu ikambi Jemai. Ayo makuru akavuga ko ibiziga n'abakomeretse bose bashikizwa mu ikambi rya Desa ya Passive bita Guantanamo. Abasirikare bakavuga kandi ko ku ruhande rwa FNL ya Ruyizinza bampema hoba hariho ivyononekaye muri izo ntambara n'ahata byinshi babivuga ko Uruganda rwa hadiri nzamba gateka kawe twarondeye kuri telefone Colonel Floribere Biyereke avuga igisirikare cyo Burundi kugira atanga umuco ku makuru atangwa n'abasirikare ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba
Profesa Niyongere urakenuye na mu gisata cy'agateka kazi na muntu kutihanganira na muri politike ukutigenga kutungane hamwe no kudahana ni bimwe mu bibazo bihanze ubutegetsi wa Evariste Ndayishimiye naho habonetse agahengwe mu bijanye n'amabi afatiye ku nyango y'agateka kazi na muntu mu mwaka w'2022 niko bibonwa n'ishyirahamwe riharanira agateka ka muntu IDHB mucegeranyo ucaje mu mwaka w'2022 kuba Karina Tartsakiane mushikashati muri IDHB umugambwe CNDD-FDD uriko urakoresha inzira zose harimo nizo gukoresha ingufu kugira bikunde gume ku butegetsi Karina Tartsakiane abona ko abarundi uno munsi bariko barata icizere ku majambo atagira ibikorwa ashikizwa n'umukuru w'igihugu kurikira umushakashatsi Karina Tartsakiane
même si la situation ces derniers temps semble plus calme
naho muri iyi minsi heze agahengwe gasa n'akagarutse aho ibitigiri by'abicwa kubera imvo za politike n'ababugwa irengero byagabanutse bamwe mu banywanyi b'umugambo utavuga rumwe na leta senere barakomerekejwe n'imbonerakure imbonerakure cyo kimwe n'abandi banywanyi ba CNDD-FDD barabandanije gutera ubwoba abari mu yindi migambwe babasaba kwinjira mu mugambwe uri ku butegetsi bamwe muri abo baragondojwe barinjira mu mugambwe CNDD-FDD kugira bakiza gatwe muri politike umukuru w'igihugu yarerekanye ingufu ziwe mu gukombora Alain Guillaume Bunyoni muri uno mwanya twavuga yuko yafashe ibintu mu minwe ariko bishobora kuba iby'umwanya muto kuko umukuru w'igihugu agendera ku kagwi kavuga ko kavuga rikijana mu mugambwe akomokamo umunyamanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD abandanya kwerekana kwa kiyoboka imigambi yahoze ari umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza bimwe mu byavuga n'ibyakora bisa n'ibiteye kubiri n'imigambi y'umukuru w'igihugu ibiheza bigasubiza inyuma iby'umukuru w'igihugu aba yiyemeje gukora naho hariho uko gutumvikana umugambwe CNDD-FDD urahurira ku kintu kimwe kwifuza gutsinda amatora y'abashinga amateka mwaka 2025 naye mukuru w'igihugu mwaka 2027 abarundi benshi baramaze kutwiganira amakenga bafite ku kiringo c'imbere y'ayo matora ugushaka umukuru w'igihugu mu gushira ibintu ku buryo byo mufasha kubumbatira nabi kamaze gushikako birakenewe rero yuko ashira mu ngiro imigambi adasiba kwemera aho itari mike itarashigwa mu ngiro atari uko umukenyuro wiwe uzocuhinyuka amakungu nayo ntiyarakwiye kuguma mu gacerere mu gihe ibibazo bihanze igihugu bitaratorerwa umuti atwovuga nk'ibijyanye no kutihanganira na bya politike bikorwa n'abo muri CNDD-FDD ubutungane butigenga hamwe no kudahana abakora amabi ihonyangwa y'agateka kazi na muntu
et l'impunité généralisée pour les auteurs de violations des droits humains
tukiri mu gisata cy'agateka kazi na muntu nyene umugabo yitwa Sengiyumva Andre batazira amacungu yarakomeretse yacumiswe imbugita hari mu ijoro ryo kuri wa kabiri kumugoboka muri komine ya Mukaza mu gisagara cya Bujumbura amakuru dukura mu babanyi biwe yemeza ko uwakoze icyo cyaha ari uwitwa Bacamugwanko Daniel asanzwe ari numba kumi waho kumugoboka icyo cyaha akaba yagikoze abandi mu bajejwe intwaro barorera abanyagihugu baho kumugoboka bakabatera akamu ko muri iyo zone harangwa icuka kibi gitegwa n'abajejwe intwaro ubwabo n'inkuru baza Signoline Nijimbere
mu bunyuro buraho muri quartier ya Mugoboka bukunzwe guteramiramwo abo bajejwe intwaro niho hakomerekeye umugabo akora akazi ko kunguruza abantu mu taxi bita taximen mwijoro buca ari ku munsi wa kabiri mu gihe yaratahutse igihe cy'isaha sita z'ijoro niho yahahurira n'abo barongoye abandi aho kumugoboka nyumba kumi ariwe Daniel Bacamugwanko ahava musogoti mbugita inyuma yaho bateraniye amajambo atabereye nk'uko abari bahegereye babituyagiye
intango yanze kungo uwo muntu yaje akinjira mu kabare hamagasohoka ngo bice mbere y'inzu ngo agacamubwira ngo hejuru kuhagarara ko hejuru ikiri kamvugwa n'uwitwa Daniel hama niho rero mu nyuma ngo bishirana amajambo akira aramukubita amukubise nawe ashaka kumisha bashobora kwana ngo acamucumikira mbugita abanyeshuri biga kuri universite bamutabaye kandi bamujyanye kwa muganga Iyo bakira bitubarira neza. Batona umuntu yacumiswe mu gita, n'umuntu yitwa Daniel, kibari bakajya ku kabari kwa Museveni.
Aho kumugoboka ngo hasanzwe hari icuka kibi kiva ku ndongozi zaho zibiba urwango n'amacakubiri mu banyagihugu. Ibyo biremezwa n'abandi banyagihugu bahatuye bavuga ukwinubana kuharangwa ariyo ntandaro y'amabi adasiba gukorerwa abanyagihugu nk'ukuno abisigura.
Kaba bantu dusabe no kuri kuko abakari akagwi ako kagwi kihaye gutatuza abantu twose yuko no kuri abigejwe tuyintu byohagarara. Urumva hari icuka ngaha n'ubintu yageza neza. Nashaka kwitekanya kumugoboka n'abantu bamwe bamwe bavuga amajambo uko bishakiye atubaka y'amacakubiri hari ibintu bitagenda neza ngaha mu kumugoboka hakeneye ihumure.
Abanyagihugu baho kumugoboka basaba ubutegetsi bwa meri ya Bujumbura gutorera inyishu ikibazo cy'indongozi zo ku rwego rwo hasi aho kumugoboka zibaniye nabi bamwe mu banyagihugu baho. Ikibazo mu gisanzwe kizwi no ku rwego rw'abajejwe intwaro rwa komine ya Mukaza aho mu gisagara ca Bujumbura.
Sinyorine nije imbere kuri Radio Inzamba gateka kawe turagushimiye mu kanya makuru turabandanye.
Inzamba.
Nenaye babwiye mu ntango zano makuru iminsi itatu irarumanye atani maryamazi ribonetse mu makartier ane yo mu gisagara cha Kayanza. Ivugo nitwiyo itwara amazi yaturitse ku munsi w'Imana uheze. Aba muri ibyo bice bafise ubwoba ko bashobora kwandura indwara zifatiye ku isuku rike basaba ishyirahamwe Regidezo gutora inyishu y'icyo kibazo ibintu bitarayangara. Inkuru ya Janvier Habarugira.
Abanyagihugu ba mu gisagara cha Kayanza mu makaritsiye ya Gwesero, Mukoro, Gati na Gisoro bavuga ko bibagora cyane mu kuronka amazi. Amasoko bahuriramwo bagiye kuvoma mu mwonga ngo nabiri gusa ngo bahurira ari benshi kugira ngo uvome hagacu wambaye. Umviriza umwe muri abo banyagihugu.
Iyo murakimbiye mukabara ku mwonga imigezi isanzwe ihari, imigezi mikeyi hari utugezi tubi nayo tudanywa amazi makeyi ugasanga abantu barwaye mu bitaro bose bajya bakavomamo, hanyuma abantu bava ku gakimbiri k'igace hakurya naho nyine bavoma kuri iyo migezi agakimbira umukoro abava aho itama ry'abami bajya bakavomamo ugasanga ku mwonga ni ntambara.
Hambavu yuko bibatwara amafaranga menshi baranatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatiye ku isuku rike, bagasaba ishyirahamwe Regidezo gutorera umuti icyo kibazo ibintu bitarayangara.
Ntuye mwese nyamagana atatu magana ane gutya ibiryo igisagara kitagira amazi ntitubura ingorane kuko imicafu kiba myinshi. Ewe twasaba nyine abayagiye turayatungikire kubwira nyine tuza twoza ibintu kandi bakaraba kuko ni udandaza resitora utari koza ibintu usanga ari ingorane.
Uruganda rwa Radio Inzamba agati ya kawe ntiturashobora kuronka kuri telefone abaserukira ishyirahamwe Regidezo mu ntara ya Kayanza kugira ngo batange umuco ku kiko kirakogwa.
Janvier Habarugira turagukengurukiye nawe nawo mu gusozera ano makuru dukubitire mu ntara ya Muyinga aho abafise ibirabo mu ntara ya Muyinga basabwa kubahiriza ibiciro by'ibinyobwa bya Brarudi bisunze ibiciro byategetswe n'ubushikiranganje bw'ubudandaji bwashikijwe na buramatari w'intara ya Muyinga kuri wa kabiri igihe ariko aragirisha inama abarongoye intwaro muri iyo ntara. Jean Claude Bautwana yongera akamenyesha ko n'abafise ibirabo bita VIP barabwa n'ingingo agahamagarira abajejwe intwaro gufasha mu iyi ngingo. Inkuru tubaza Evelyne Mukeshimana.
Buramatari w'intara ya Muyinga Jean Claude Bautwana yo basaba ba musitanteri barongoye amakomine gusubiza ku murongo abadandaza b'ibinyobwa by'ihinguriro Brarudi bamaze iminsi bakurisha ibyo binyobwa ku biciro by'umurengera bitwaje ngo bafise ubunywero bwo ku rugero rwo hejuru VIP. Ku bwa buramatari barutwa nayo ngo ntibyumvikana ko abo badandaza bongera ko amahera arenga igihumbi ku binyobwa nka Amstel, Royal cyangwa Primus. Buramatari barutwa nayo agabisha abadandaza b'ibinyobwa bya Brarudi ko uzofatwa asubiriye kurenza igiciro cy'inzoga cyashinzwe na leta azorihishwe hadabu akanakurwa ubutakigaruka ku rutonde rw'abadandaza b'inzoga zihingurwa n'ishyirahamwe Brarudi. Tubibutsa ko Amusteri ndende isanzwe igurwa amafaranga y'amarundi 2,500, Amusteri Royal ikagurwa 2,600, mu gihe Primus nini igurwa 1,700.
nanga hatu chetu soze lano makuru ya chudu shimine mwe mwese mwafashumu anya wakutu mbiliza ediko zinazo na kondaba shikiliza kamanda bifurije kugira umgoro wa mwiza mungira mwakandi ahiwanyo.